Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Inosa kubyimana niwe ari muhinga bw'ivyuma kaze cyuti bakunze ba radio inzama gatya kawe muri ano makuru yo kuri wa gatandatu ugenekezo rya 1921 ayo twabateguriye ahagaze kuri izi ngingo nkuru. Ubushurashuzi mu bigeme no kurenga ibigo biriko birigaragaza muri site ya Kigaramango iri muri zone Gatumba ikibituma hanene ngo n'ubukene. Muri komine ya Nyanzarake naho iri mu ntara ya Makamba haravugwa umuvuzi wa magendo yafatanywe ibikoresho byo kugenyera abanyagihugu mu nziwe ni mukanya muravyumva. Mukigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu abanyagihugu baratubwira ingene baronka muyaga nkuba inyuma y'ukwezi ishyirahamwe Regidezo n'ishyirahamwe Payway bihagaritse amasezerano. Mukanya idonido jyano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze haribonekeza ubushurashuzi mu bigeme hamwe no kurenga ibigo kuri bamwe mu banyagihugu baba muri site ya Kigaramango zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Aho muri iyo site bagiye kuhaba bimuwe mu myuzurira y'amazi. Bamwe mu basanzwe baba muri iyo site bavuga ko vyoba bituruka ku bukene byibonekeza muri iyo site, bagasaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira basubire mu ngo zabo. Bonfisi Niyongere.
Ibyo wa muri site ya Kigaramango muri zone Gatumba bimuwe n'imyuzura y'amazi bavuga ko hejuru y'ubukene no kuba badafite aho baba hatanguye kuba ingeso y'ubusambanyi ku bana babigeme, ibi bituma bamwe muri bo batwara inda z'indaro. Umwe mu banyagihugu muri iyo site arigana uko vyifashe.
Ni ibintu byinshi tubona, hari n'izindi ngeso mbi nyinshi bavuga ko zibera ngaho mu mahema. Nka kenshi baravuga ubusambanyi, aho abana batakigira icyo batinya, aho abapapa usanga bubakanye n'abandi bamama, usanga bakora ubwo buja bw'ubusambanyi batwara abandi bagore cyangwa bagatwara abandi bana, nk'abajene nk'abatwe bwo ugasanga tugiye mu ngeso mbi tutari tuzibayemo tukiri mu ntange wacu.
Ayo makuru haremezwa na bamwe mu babyeyi barereye muri iyo site ya Kigaramango bavuga ko batagifise ayo bacira n'ayo bamira mu gihe no guhana umwana wawe bifatwa nko guhungabanya agateka kiwe.
Nubwo nicyo cyo turagabe bihaba n'ibyo akajya ufite nk'umwana w'umukobwa afite imyaka 15 ati mwana wanje arabutahe kare kujya akamubwira saa 11 atashika sandiri z'ijoro rero karabaho yakiyuka habura ugize ngo umukore kwa cyangwa agakire ku mwana uramuhohote ugira ngo gahe agacaca hirya ugasanga yinjiye umva ni ihema agiye wewe uzi ko yatashe usanga yarinduye hirya akinjiye kuca usanga mu minsi mikeya ngo wafishinze inyoko turashaka yuko twoba harya.
Abanyagihugu ba muri iyo site ya Kigaramango bavuga kandi ko hari bamwe mu bagabo n'abakenyezi nabo nyine hari abaja mu bushurashuzi kubera ubukene. Iyo site ibamwe abantu barenga 700 bimuwe n'imyuzura y'amazi yateye mu kwezi kwa rusama mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ababa muri iyo site bagasaba leta gukora ibishoboka byose ngo bashobore gusubira mu ngo zabo, bongere bashobore gutunganya indero y'abana babo.
Bonfisi Niyongere, urakoze dukubitire mu ntara ya Makamba aho umuvuzi wa magendo yahagaritswe n'igipolisi ku mutumba Mugerama wa komine ya Nyanzarake, akaba yafatanywe ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu kugenyera. Akaba kandi mu nzu we bahasanze abigeme babiri hamwe n'umuhungu baryamye mu cyumba kimwe bagakekwa ko bari baje kuhivuriza. Idonido na Berancile ni nazi.
Ko amakuru dukura ku mutumba Mugerama wa komine Nyanzarake uwo yahagaritswe hazwi ku izina rya Innocent Ndabayanga, akaba afite imyaka 65. Yahagaritswe mu isakwa ryakozwe n'igipolisi cya komine Nyanzarake ryabereye ku mutumba Mugerama wa komine Nyanzarake. Akaba yafatanywe ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu kugenyera. Igihe igipolisi cyahashitse kikaba cyahasanze kandi umusore w'imyaka 25 n'abigeme babiri w'imyaka 17 n'undi afite imyaka 16 baryamye mu cyumba kimwe. Mu gipolisi bakikeka ko buba bari baje kwivuriza abo bose bakaba baciye bajanwa mu gipolisi cha komine Nyanzarake aho bariko bakoregwa amatohoza kugeza ubu icaha bagirizwa igipolisi kikaba kitarakimenyesha
Belasire nazwe munara ya Muyinga naye gice kibarabara nimero ya 6 gica muri komine ni ntara ya Muyinga kiriko kirasanurwa ku buryo bwa komine abanyagihugu n'abakoresha iyo barabara barashima icyo gikorwa kigiye kugabanya amasanganya bagasaba bajejwe intwaro ko bokoresha abahinga mu by'amabarabara kugira ibikozwe n'ivyononekare ni inkuru ya Oso Prosper nzisabira
mu bakoresha ibarabara rikuru nimero 6 igice cyo muri komine n'intara ya Muyinga barashima akigoroka mu stantere wa komine Muyinga ko gusanura iryo barabara mu ntumbero y'uko risubira kurengana abagendesha imodoka ari cyangwa amapikipiki batagenda baragwa mu binogo nk'uko bamwe mu baganiri na radio Inzamba babimenyesha ivyo bikogwa ngo bikazotuma amasanganya yahora aba abagendesha imiduga canke amapikipiki bariko barazibukira ivyo binogo agabanuka mbere ngo n'imodoka ntizisubire kuhononekarira iryo barabara ngo rikazosanurwa ku burebure bw'ibirometero 12 uburyo buzokoreshwa bwose hamwe bungana n'imiliyoni 12 ngo bukazova mu kigega cya komine Muyinga nk'uko amakuru dukesha abakora muri yo komine ya Muyinga abivuga Naho batari bake bakenguruka icyo gikorwa harabandi bafise amakenga bakabona ko ivyo bikorwa byo gusanura iryo barabara bitari ko bikorwa hisunzwe ubuhinga bagasaba mustanteri wa komine Muyinga kurondera umuhinga yokurikirana ko ivyo bikorwa birangurwa neza ngo kuko haraho bari bahejeje gukora hatanguye kononekara uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus Ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu, leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye. Kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo. Kwitaho abamaze kwandura. Gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye. Gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus. Kugenzura kw'ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru kuri Radio Inzamba arabandanya imvura ivanze n'urubura yaraguye ku muhinga mu kuri uyu wa gatano muri komine ya Gatara iri mu ntara ya Kayanza yonone imirima ku mitumba 8 yo mazone ya Ngorombirizi na Gatara iyo mirima ni ibigori imyumbati ibiharage ibiraya ibirayi ibijumbu n'ibindi iyo mvura nyene ikaba yarononye barabara riva hitwa Butwe muri iyo komine nyene rija muri zone Nzewe yo muri komine Gahombo yarongeye kandi irabumura ikiraro cyahitwa Gitwenge muri iyo komine nyene ya Gatara abanyagihugu bahuye n'ijyo vyago bakaba bifumbereje bakaba basaba uba leta yuko yabagarukira ko mu kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa 9/0/2021 tubaza abanyagihugu ngene muyaga nkuba ubashikira inyuma y'ukwezi amasezerano hagati ya Rigidezo n'ishyirahamwe Payway arangi Emile Nibasumba
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Ukwezi kurarangiye abarundi bamwe basubiye kwirirwa baratonda imirongo kugira baronko muyaga nkuba kuva ha masezerano hagati y'ishirahamwe ry'abigenga ryahucururiza hafi yabo Payway n'ishirahamwe rya leta Regidezo ahagarikiwe muri iki kigabane dushimikira kuca abanyagihugu bahombye inyuma y'iyo ngingo yafatiwe mu nama nshikiranganji y'u Burundi haterekanywe ingingo mperekeza zotuma umunyagihugu ahungukira Emile Nibasumba ndiko ndabashikiriza iki kigabane ndabahaye ikazi
Payway Burundi rero akaba yishyira hamwe risanzwe rikora ibyo kubisha rikoresheje ubuhinga bwa none
amasezerano hagati ya PUA na Regideso yari yatanguye gushirwa mu ngiro mu 2017 yahavuye ahera mu kwezi guheze kwa 12 ingingo y'ukutongera amasezerano iryo shirahamwe yapfundikiwe mu nama nshikiranganji yo kuwinzwe igitugutu kubw'ikinyamakuru Burundi Echo mu kwezi kwa 12 umuyobozi mukuru wa Regideso Simeon Habonimana acavuga ko bagiye gusubira gukora nka kera
rero iwele zosubira uzakurangura mainite wile jidezo tawalise hali masendera no mashasha nishira hamu jidezo legikori atusubira hamu ingeni mikora girango yoroheze kusumba abanyanyi bari mwuyo gumbero reero ambapu hivi vanda listanzo izwi na wakinya waki wakula mwa mainite jidezo giye kongereza nukwakura hivi vanda
ibibanza Regideso igurishirizamwo umuyaga nkuba ni bike cyane muri kino gihe ugereranije n'ivyari bihari bagikorana n'ishirahamwe Payway inyuma y'ukwezi kumwe ayo masezerano yarahagaze abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara cha Bujumbura babwiye mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba ko bahomba cyane
kubijanye no kugura umuyaga nkuba cyatworoheretse kuko yari yarakwiragiye mu makaritsi nka menshi ku buryo ushaka umuyaga nkuba hari igihe amayinite guherana atakanya ufite kuko ja muri Regideso mugakubara Payway yabiri hafi yacu cyatworohereza ikindi nuko naho haba mu ijoro nk'amasaha Regideso yabitekera ikirakora Payway yoyo wasanga bugara bateza ikindi nuko bashobora gukoresha telefone uzinanye n'umuntu akorera muri yo Payway wamubwira ibikenewe kugira ngo akurungikire amayinite hama ukabandanya uronka umuyaga nkuba kuko ntitwahangayika tujya gutonda imirongo kuri Regideso rero gushyirwa n'umunsi ni ngorane kuri twebwe
urumva vya Regideso bisaba yuko umuntu atonda kandi gushika ubu nabo batubwira yuko nkora amabanki abikora ntiturabibona neza nk'abantu rero usanga dusanzwe dufite ubundi buzi bacu usanga uri kutuma mu taxi vero uri kumuha amahera yo gushika kandi taxi vero urumva abari mu cyangiro ubuhaye kugira aje gutondera agusaba arere tour urumva nko kuva muri taxi ajya mu yindi ugacumwa nk'amahera igihumbi gushika kuri Regideso gutonda hama kugaruka ukamuha ikindi gihumbi agaca kuzanira amayinite umva ku bantu bato bato twumva ko tutorohewe hatagize igikogwa kugira ngo na Regideso ikore nka kujya Payway yari kirakora turabona yuko bigiye kugorana rwose
izo no kuri cyaratubabaje kubera urabona ukuca kugura amayinite uridagufata urugendo rurerure kandi kare bashobora kuyagurira hakwegereye rero turasaba yuko ishobotse bubisubizaho maze tukagurira amayinite hafi yacu kuko n'amafaranga ya Regideso aba yamaze tukari hafi kubera nk'ubu urashobora gusanga amatara acitse mu ijoro ariko kugira ushobore kugura amayinite usubire kwatsa amatara bikarinda gusaba kurinda kurindira kugira buce ugende kuyagurira ahantu Regideso yashinze ni na bake bahazi benshi barazimagirika
kuri mikro ya mugenzi wacu wa television Renaissance Thierry Bigirindavyi urongo ishirahamwe Olicom ligwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu Gabriel Rufyiri avuga ko inyungu z'abanyagihugu zamazinigirwa mu menshi kubera ibiturire na kamwana wa mama
nimwibagira yuko amasoko satangwa ngaha mu gihugu cacu atangwa habaye ibibazo by'ibiturire kandi bindi bakayatanga bahaye abantu biwabo cyangwa begereye umugambwe n'ibibazo nk'ibyo niyo soko ya Payway rero nuko nikwimeza hari ikibazo cy'intwaro mbi ya mauvaise gouvernance ntushobora kuba ufise abakozi nk'abangana nka Regideso ifise ingene bangana ngo ucerondera n'abandi buhanze ni byiza ibyo bo bikora koroheza abanyagihugu mugabo rovore finance igihande kirabo amafaranga ntibakivuga kuko amafaranga agera muri Payway ararenze ni menshi cyane hanyuma ntitwibaza yuko bugaye Payway kubera ubukundo bakunda Regideso ahubwo ni ibintu by'amafaranga bashobora kuba barapfuye y'amakomisiyo batanga nibyo mu ruhande rumwe abanyagihugu boroherezwa kubera bagurira amayinite hafi mugabo n'ubu Regideso bishatse ni ibintu byoroshye cyane irashobora kubikora
abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara cya Bujumbura basaba ko bokoroherezwa bakaza baragura umuyaga nkuba hafi yaho baba mu makartie kuko bituma baziganya amahera bagacungura n'umwanya baheza bagakoresha mu bindi bikorwa by'iterambere kukigabane kuisoko chokuru uiche ndanzero mobiumbi ibiri na mirongi ibiri narimwe kikawa kigaru kienga. Emile ni wasumba narikonda kiba shikiriza ndaba kengurukie ngira konda bipuriza kurangizi indugu ineza na hubuta.
Chari kiganiro kuisoko.
Tushimire mugenzi wacu Emile Nibasumba wo kuri radio RPA ku kiganiro ku isoko adushikirije kano kanya nako nimukurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Turabaye kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru byandika. Abanyagihugu muri komine ya Kabizi barasaba umuzibukiro bemerewe kubera ibikorwa byo gukwiragiza amatara muri iyo komine. Mu gatondo ko ku munsi wa kane niho bazinduka bagandagaje imbere y'ibiro bya komine Kabizi basaba umuzibukiro bemerewe. Bose barenga 30 imiyabaga n'abakuze, abatama be n'abatamakazi baserukiye ingo amajana atatu ngo basabe musanteri kubafasha ngo abasabire uwo muzibukiro bemerewe n'ishyirahamwe rifise icyo gikorwa cyo gukwiragiza amatara muri iyo komine. Musanteri ngo akaba yarabemereye ko icyo kibazo wakizi ko mbere agiye kuzobonana vuba n'abarongoye iryo shyirahamwe kugira hatogwe inyishu. Ingwara ya suna irabangamiye inka mu ntara ya Cibitoke. Tubandanya tubisoma mu kinyamakuru iwacu. Isoko y'inka yahitwa Ndora muri komine ya Bukinanyana iruka kugagwa haraheze indwi zibiri. Intandaro inka 157 zari zafashwe n'ingwara ya suna nkuko byamenyeshejwe n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Cibitoke. Inka 155 zigwaye iyo ndwara ya suna zabonetse muri komine ya Buganda gusa. Imugwi haboneka imwe bene yindi muri komine ya Bukinanyana. Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke bukaba busaba aborozi kugaburira inka zabo mu biraro bakareka kuziturutsa kugira ngo bashobore guhangana n'iyo ndwara ya suna. Ibikorwa byo gusanura isoko yo mu Kamenge iruka gusha bigiye gutangura. Tubisanga mu kinyamakuru cya leta ABPF. Urongoye umugwi ujejwe ico gikorwa General de Brigade Agricole Ntirameba yamenyesheje kuri uno wa kane ko ivyo bikorwa bigiye gutangura hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Akaba yabanje kwibutsa akamaro k'iyo soko yari mariye igihugu mu by'ubutunzi, aho ariyo yagira kabiri mu kwinjiza amataxi mu kigega cya leta mu gisagara cya Bujumbura. Ahahiye hakaba harenga ibice 85% ku ijana bingana n'agahombo ka miliyaridi zine z'amafaranga y'amarundi. Agricole Ntirameba akaba yamenyesheje ko ibyigwa bimaze gukogwa ko kandi ibikogwa byo kubaka iyo soko bizotuma ibibanza byiyongera kurusha ibyahora imbere y'uko isha. Mbega ubwato bwo ba aribwo bugiye gukoreshwa mu kunguruza abantu n'ibintu kubera ibarabara nimero 3 ryononekaye. Iki ni kibazo kibazwa na Burundi Eco. Ivyondo amabuye ava mu misozi iri hejuru y'ibarabara rya Bujumbura Rumonge cyo kimwe n'ibinogo nivyo vyuzuye mwiryo barabara riri ku birometero birenga 70. Muri kahise leta yari yamenyesheje ko mu guhangana n'izo ngorane icokorwa ari uko hokoreshwa amato mu kunguruza abantu n'ibintu hakoreshejwe ikiyaga Tanganyika. Ibi leta ngo yari yabitekanije kubera ko amafaranga yo kubaka iryo barabara yoba umurengera itoronka aho yakura. Ibi rero leta ikaba yari yabisabye abagwizatunga ngo bashobore kugura amato. Yamara naho leta yatekanya ko hokoreshwa ayo mato gushika uno munsi mu Burundi ngo nta mato ahari yagenewe igikorwa cyo kunguruza ingenzi. Akabaye na hano amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi dusozereye aciye agarukira. Tukaba tubashimiye mwe mwese mwari ko murutega yompi naho ku munsi wa gatandatu za.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
François Bizimana urakoze. Ni na hano duciye dusozera no makuru. Ndashimiye mwese mwayateze yomi. Emmanuel Ndayishimiye mwari kumye kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.